Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze none.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwa ikaze mu makuru makuru yaranze inundwe turiko turasozera ayo no musi mukamashikirizwa na jewe Eddie Claude nini nahazwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
itariki ya 3 myandagara no musi wahariwe abafatwa n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero mu Burundi abashika 81 barabuzwe irengero muri ubwo buryo mu myaka 2 Evariste Ndashimiye amazarongo igihugu ibyo byashizwe ahabona n'ishiramwe FOCOD ari naryo ryatanguje isekeza ndondeza cyo kugwanya bene ayo mabi kete iryo shiramwe ryandikiye umukuru w'igihugu FOCOD risigura ko ibitigiri by'ababugwa irengero byongerekanye ibice 38% kwijana ugereranije n'ababuzwe irengero babanje gufatwa n'inzego mu myaka 2 ya nyuma y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kurikira Pacifique ni nazwe arongo ishirahamwe FOCOD
mu myaka 2 mu isekeza ndondeza twarashoboye gutohoza ku bantu bashika 80 banyujwe n'inzego z'igihugu be n'imbonera kure mu nyuma ntibigera basubira gutogwa no kuvuga ko dufashe ku myaka 2 ya nyuma y'ubutegetsi bwa president Nkurunziza dusanga ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ibiharuro vyaraduze cyane kugera ku rugero hafi 40% muri ico gihe murumva ko atavyo kwishimira ngo hari ikintu gihambaye cyakozwe kuri iyo ntwaro abagiye barakora ibyo bintu dusanga batigeze bakogwa ko inzego zizi imbere mu byukunyuruza abantu mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye imbere ya zose haza urwego rw'iperereza rya gisirikare aho dusanga 51% y'abantu banyurujwe muri iyo myaka 2 batwawe n'iperereza ry'igisirikare ugwego rugira kabiri nimbonera kure bene bamwe mu bategetsi b'umugambwe CNDD-FDD nabo bagize uruhare rukomeye muri ivyo bintu hakurikira ibiro bikuru vyigendereza SNR nago nyene rusa n'ugwagabanuye turavye ko byahora bimeze ku butegetsi bwa Nkurunziza nibwo gwahora ruza imbere ariko buruza ubwa gatatu mu mwaka heze n'uyu mwaka tugezemmo ibiharuro by'abanyuzwa bagatwagwa n'iperereza risanzwe bikaba byaragabanutse cyane abandi twabonye bagize uruhara ni igipolisi cy'igihugu aho naho dusanga ku rugero rwa 4% y'abanyurujwe batwawe n'igipolisi c'u Burundi abo bose nta na bamwe bigeze bakurikiranwa mu byo president Ndayishimiye ariko aravuga ko yasambuye imigwi y'abanyuruza abantu
Pacifique ni nazo yarerekana kandi ko abagwa irengero ahanini arabari mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD uri ku butegetsi kurikira kandi Pacifique ni nazo
umugwi wa mbere w'abanyuruzwa ku rugero rwenga 30% ugizwe n'abanywanyi b'umugambwe CNL umugwi ugira kabiri ku rugero rurenga 25% ugizwe n'abanywanyi b'umugambwe MSD be nabahoze arabasirikare usanga bakekwa kuba bakorana n'umuhari Red Tabara umugwi ugira gatatu ugizwe n'abantu baheruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu be n'abaheruka guhunguka bavuye mu bihugu bitandukanye naho nyine abatari bake muri abo turabafise bagiye baranyuruzwa n'ubwo butegetsi hakaba rero uwundi mugwi utangaje n'umugwi w'abanywanyi ba CNDD-FDD nabo nyene ubu banyurujwe ku rugero rwa 10% yabo dufise bose banyurujwe tukarangiriza ku mugwi w'abarundi banyururizwa ku Rusizi mu makomine ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke bamwe bakanyuruzwa bahije kujaboka bavuye muri Kongo abandi bakanyuruzwa biteguriye kujaboka ngo bajye muri Kongo kuri ivyo vyose nta matohoza yabayeho isekeza ndondeza risaba umukuru w'igihugu nimba koko agomba kugwanya ivyo abanyuruzwa bakabugira irengero mu Burundi ko ubwa mbere bwo hokogwa matohoza vy'ukuri ku rutonde twa murungikiye rw'abantu banyurujwe ku ntwaro yiwe kandi ko yoshyigikira imiryango y'abanyurujwe ntushobora kuvuga yuko uri kuragwanya ibyo kunyuruza abantu utemera n'abanyurujwe ko babayeho
ngo birababaje kubona abantu babugwa irengero bigakogwa n'inzego zari zijejwe kubakingira ubuzima bw'umuntu burazimangana umuryango wiwe ugasigara mu maganya ibyo bishikirizwa na Jeremy Minana arongo uyu mugambwe RDB leta ikazobazwa izo nzira karengane bitebe bitebuke kurikira Jeremy Minani
twabuze tubibona kuva 2006 biraduka gushika 2015 ariko kuva 2015 umurindi wabyo uca uraba muremure gushika no musi nta muntu azi irengero cyabo nta muntu n'umwe leta yasendeje ibimenye nta muntu n'umwe yagomba kubugwa irengero yafashwe n'inzego zishinzwe gucungira amahoro n'umutekano yagize icyaha yagomba gushingizwa imbere y'ubutungane kuko nta gihano cyo kuzimiza umuntu kibaho mu Burundi. Umuntu naho yaba yagizwa icyaha kimeze gute yagomba gufatwa agashyirwa imbere y'ubutungane akubishwa intahe mu gahanga hanyuma agahanwa nk'uko amategeko yacu abivuga ariko ukuntu abantu bafatwa bakabugwa irengero imiryango yabo ikaguma irindiriye ni ukwica uwo muntu ufashe umurengero ukomeye ukica n'umuryango wiwe kuko umuryango uguma mu maganya atagira uko angana na cyane cyane ko utaba uzi ko ushobora kuganduka ku muntu wabo ku muntu yapfuye cyangwa utapfuye ntibabashoboye guhamba uwo muntu ku by'ukuri ni icyaha gikomeye kandi murazi ko ari n'icyaha mpuzamakungu. Rero leta y'u Burundi uno munsi leta dufite mu gihugu uno munsi imenye yuko ku by'ukuri aya mabi ni mabi atazimangana muntu kubera hari umwanya munini akozwe kuvuga ko abantu bariko barabikora bamenye yuko bazobikurikiranwa ko naho bazobahinduka kingana gute
namwe ishyirahamwe ry'abashingwamanza gishinze kuburanira abashikiwe n'ibyago kubera intambara yadutse yo mu Burundi mu mwaka w'2015 ishyirahamwe Kavibe rirahumuriza imiryango y'abanyurujwe. Iryo shyirahamwe rikavuga ko imanza ziriko zigenda neza mu masentare mpuzamakungu. Iryo shyirahamwe rikaba ryizeza ko imena n'imperuka bakoze ibyo byaha bazofatwa bagakubitwa intaye mu gahanga rikihusa kandi ko icyaha nk'icyo kitakirirwa ikigongwe canke ngo cibagirwe.
Inzamba
turabandanya n'amakuru makuru yaranze inozwe mu gisata cy'ubutungane imyaka indwi yo gufungwa nico gihano sentare nkuru ya Rutana yahanishije abagabo batanu bafashwe bajabukanye abana mu gihugu cya Tanzania kubakoresha ibikorwa by'inguvu. Amakuru atangwa n'igipolisi cy'u Burundi akavuga ko abo bagabo basanzwe bakorana n'abandi baturuka mu gihugu cya Tanzania ari nabo baheza bakakira abo bana. Inkuru twashikije na Josine Kaze.
Amakuru ava mu ntara ya Rutana avuga ko abo bagabo batanu ari Epipo de Majambere, Eric Twibukimana azwi ku izina rya Abdul, Pascal Nibigira, Ephraim Ninganza na Jean Ndayishimiye. Urubanza rwabo rwasomwe ku muhingamo kuri uyu wa gatatu ingenekerezo rya 31 myandagara umwaka w'2022 mu rubanza rw'ikibiriraho bagirijwe n'ubutungane bwo mu Rutana gukora urudandazwa rw'abantu bari bahagaritswe n'ipolisi. Harahezwe indwi zibiri bafise utwana duto 20 twose duturuka mu ntara ya Ngozi. Abo bana bose bariko begeranywa kugira bajanwe mu gihugu cha Tanzania gukoreshwa ibikorwa by'inguvu nkuko bavyagirijwe n'ubutungane. Amakuru atangwa na bamwe mu bapolisi nuko abo bana bavanwa muhira binyegeje abavyeyi bikanashoboka ko badasubira kuboneka iwabo. Abo bapolisi bakaba bayivuga bafatiye ku madosiye amaze gukogwa asa niyo yabo bana. Ayandi makuru akavuga ko abakora ubwo rudandazwa bakorera hamwe n'abandi bo mu gihugu cha Tanzania bakira abo bana bagaheza bakabashikana kuba bakoresha ibikorwa bibavuna. Ayo makuru nyene akemeza ko rwabaye urudandazwa rukomeye kandi rurimo amafaranga menshi. Muri iki gihe abo bana bakaba bari ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana mu kurindira ko basubizwa iwabo mu ntara ya Ngozi. Abandi bana babiri nabo barafatiwe mu gihugu cha Tanzania igipolisi kica kibazana ku mupaka muri komine ya Mabanda. Abo bana bariketswe ko nabo nyene boba bari bajanywe muri Tanzania muri ubwo rudandazwa rw'abantu. Muri iki gihe abo bana bakaba barindiriye gusubizwa iwabo, ubu bakaba bari ku mugwa mukuru wa komine Mabanda.
Mu gisata cy'ubutungane nyene kuri Radio Inzamba abanyamitahe babiri mu bagize ibitaro Kira Hospital basanzwe basurikira umunyamutahe mukuru bita Action de la Majorité à Swiss Med International kaba ari shyirahamwe turuka mu bihugu cy'Uswisse baremeza ko inyandiko yuko batanze imihoho mu mabanga yabo mu rwego nshingwa ntwaro rw'ibyo bitaro babanje gutegwa ubwoba n'abategetsi b'igihugu ije kabiri mu ikete bashize habona ku kinekezo ya 16 myandagaro mu mwaka wa 2022 abanyamitahe babiri bakamenyesha ko ivyo bavuze banditse canke ivyo bakoze kuva ku kinekezo rya 21 ntwarante ari pa gusa kuko babikoze bashaka gukiza gatwe kabo ubwo mushingo wa manza Gustave Niyonzima ibiri muri iyo kete vyerekana ko ibijanye n'ifungwa rya muganga Christophe Sahabo ivyo vyaranzwe ni konyangwa ajya amategeko kuri kimwe cyo mamaza Gustave Niyonzima
abo rero ni umuganga yitwa Jean David Pilo yarasanzwe yari president du conseil d'administration no yundi yitwa Xavier Martinio banditse bavuga bati ku bintu byose byagiye biraba yaba guhamagara assemblée générale y'itariki imwe y'ukwa kane mu 2022 canke conseil d'administration itariki 31 z'ukwa gatatu mu 2022 ko byari byabaye mu mategeko ariyo babikoze ariko bigaca bibatisipandi bigahagarikwa ku iterabwoba ku gitsure ico twakwita menace contrainte ibyo bintu nyene bikaba nabi mu nyuma niho rero baje gukura muganga Christophe Sahabu bakamwobrija nico twakwita ati gutanga ibihoho demisio nabo bose rero muri ubwo rwandiko bavuga bati ibyo byose byabaye ntibigifise agaciro ati yaba ico twakwita temonyaje twatanze yaba inyandiko twanditse yaba ama ingingo zose twagiye turafata nico twita action ati twabikoze kugitsure kuri menace kuri contrainte ku nguvu force kandi kugira turokora ubuzima bwacu turusove novi ati rero ivyo byose rero byagiye birakogwa twagonda tubamenyeshe ko bitawe agaciro kuko nta gaciro bigifise nico twokwita mu mategeko biciye biba kadik haciye hari ico bitara kadifite dore les actes za dizabaye pose baravuga yuko batewe ubwoba wo yatwara conseil d'administration muganga Jean David Pilo yarahamagawe mu iperereza baranavugamwo ko na pasiporo yiwe bayimutwaye kugira bamutere ubwoba kugira ashobore gusinya atanga imihoho yiwe rero bakavuga bati byagiye birakogwa byose twe duserukira umunyamutahe kizigenza mukuru Swiss Made International Limited actionnaire majoritaire turavuze yuko ivyo bintu byose bitawa agaciro kuko babironse ku nguvu ati rero twebwe muri ubwo rwandiko twagomba twerekane aho duhagaze ko twabigize kugira turokora ubuzima bwacu puruso zenovi rero urumva amategeko nakwica avuga nico tuvuga yuko haca hari ico twita nirite ovo nico duca tuvuga tuti nirite ovo canke nirite ab inicio muri ivyo byose bitwereka ko iyo dosiye irimo akarenganyo itari kwikirikwiza amategeko ivyagiye birakogwa byose ubu bitanguye kuja habona kugaragara gusambuka ivyo bari batunditse muri iryo remenanya ryo gupfunga muganga Sahabu Christophe n'ubu ari mu karenganyo ntangere rero ubwo n'urwandiko rwiza ruza rugaragaza byose ngene biriko biragenda yuko iryo shirahamwe harimwo amanyanga menshi uburyajya n'ibintu binyuranywe n'amategeko
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Hato inzamba mu makuru makuru yaranze inondwi twabashikirije kandi ko mu gihe hasigaye ikiringo cindwi z'ibiringo amashuri atangure y'abavyeyi batari bake mu ntara ya Muyinga bafise umwitwarariko ku biciro by'ibikoresho by'ishure biri hejuru cyane cyane ugereranije no mu mwaka uheze kuko bamwe mu bavyeyi baganiriye na Hato inzamba bamenyesha uno mwaka igiciro cikaye imwe uko zigenda zirutana kikaba ciyongereye ko amahera ari hagati y'amajana atatu n'amajana atanu bagasaba umushikiranganji w'ubudandaji gutunganya neza ibiciro by'ibikoresho byo mu mashure n'inkuru tubaza Pierre Gahungu
abavyeyi batari bake bavuga ko bafite amakenga menshi ku bijanye n'ibiciro by'amakaye n'ibindi bikoresho by'ishure biri ku rugero runini cyane ugereranije no mu mwaka uheze ikaye y'impapuro ijana ikaba igurwa amahera 2000 mu gihe mu mwaka uheze itarenze amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'igihumbi n'amajana atandatu bivanye n'ubwoko bw'ikaye ikaye y'impapuro 60 iri kigurishwa amahera 2300 mu mwaka uheze ikaba itarenze amahera ari hagati y'amajana 90 n'igihumbi kimwe iyi impapuro 48 igurishwa amahera 108 mu mwaka uheze yari hagati y'amahera 500 n'amajana atandatu nayo iyi impapuro 36 igurishwa amafaranga 700 mu gihe itaho rirenze igiciro cy'amahera ari hagati y'amajana 4 n'amajana 450 ikaramu benshi bita big igeze ku 500 yahuri kugwa amafaranga 400 udukaramu tubayabaye batadira Obama kahora kagugwa 101 ubu kagugwa 200 nayo ikaramu y'igiti yavuye ku 100 ija ku giciro c'amahiri 150 abadandaza ivyo bikoresho bakavuga ko babirangura bizimbye ugereranije n'ivyo mu mwaka uheze ivyo biciro biruko mu gihe ishyirahamwe Pakobu rihingura makaye yaheruka gusohora ibiciro vyifatiro ku badandaza b'ibikoresho vy'ishure ariko akaba atamudandaza n'umwe abikurikiza bakavuga ko bocuruze bahomba ngo kuko aho barangurira ivyo bikoresho babironka ku giciro kiri hejuru y'ico ishyirahamwe Pakobu ryashize ahabona abavyeyi bagasaba ko ubushikiranganje bujeje ubudandaji bwo gico bukoze kugira ivyo biciro bije ku rugero rubayabaye uruganda rw'amakuru rwa radio y'Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka umuhanuzi wa Buramatari ajijwe ubutunzi mu ntara ya Muyinga kugira ngo agire ico avuze kuri iryo dutwe ry'ibiciro by'ibikoresho byo mu mashure
reka no mu ntara ya Rumonge imyidogo ni myinshi kuri bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Rumonge bakafite abana buca batangura umwaka w'ishuri bavuga ko batorohewe zimba y'ibikoresho by'ishure ubukene mu miryango iduga gitike no kwiyunguruza nibimwe mu bibazo bavuga ko bibahanze bakabamenyesha ko batabona uko buca babikika ni nkuru twashikije na Bella Mugisha
nkuko bamwe mu bavyeyi bavyigana ibiciro by'ibikoresho by'ishure byagiye birazimba aha ni nk'amakaye hamwe n'imyambaro y'ishure ivyo byose byagiye biriyongera ko amafaranga atari make nkuko abavyeyi babishikiriza ikena y'ibitoro naryo nyene yarasongereye isibe abavyeyi bafise abana buca batangura umwaka w'ishuri mu ntara ya Rumonge bavuga ko ibiciro byo kwiyunguruza biri ku rugero rwo hejuru kuva mu Rumonge baja mu zindi ntara abafata amamodokari bavuga ko ibiciro byagwijwe na kabiri ibyo byose bikaba bisongerwa n'ubukene buri muri iyo miryango nk'uko uyu abyigana
supuri ibindi byinshi byarazinze cyane byarazinze uko yageje kwa kono bishira kwifashe ku isoko amakaye yaratuze na informe yaratuze rero mu miryango amafaranga atamusanga rero kagete kuba nayo ku munsi w'amashuri ugiye gutangura cyangwa amazi ugiye gutangura byogorana ahubwo iyo abafite arabikunda basaba yuko nk'abashoboye gufasha nk'ayo mashyaka amagora afasha abantu batandukanye yo kugira ngo atumwe nk'agaterera
bamwe mu bigisha bashoboye kuvugana na radio Inzamba nabo nyene bavuga ko ubukene bw'ibikoresho fashanyigisho ubukene bw'ibirasi bikiri mu bibagoye nubwo umwaka w'ishuri buca utangura hari n'amashuri yugawe kubera atamenyesheje neza mu bibazo bya leta biheruka abigisha bo kuri ayo mashure bakaba batazi iyo buca baja eka n'abanyeshuri bahora bahiga gushika ubu bamwe bamwe ntibararonka aho bazokwiga
Mugisata chindero kandi ihuriro ry'amasendika y'abarimu n'abarezi mu Burundi FENASEB risaba yuko haja umugwi ugizwe n'abaserukira leta amasendika n'abakoresha kugira ikibazo cyo gukuraho ibijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara kironke inyishu vuba mu kiganiro n'amenyesha makuru cyo kuri wa kane Antoine Manuma arongoye ihuriro yasavye ko hoba ibijanye no gukuraho ubwo busumbasumbane hakisungwa ubuzima buzimvye buhari mu gihugu akaba ari naco gituma hakwiye ibiganiro bihoraho vyiga ibijanye n'ico kibazo kwisunga ibihe igihugu kiba kirimwo haduye Inzamba gateka kawe nino ngaha duciye tugarukiriza amakuru makuru yaranze inondwi dushimire mu bumwe wese mwayakurikiranye Eric Claude nini nahazwe akabareje nayabashikirije shimire kandi bagenzanje bakoze ko bashoboye umunsi ku wundi muri inondwi kugira amakuru ya Radio Inzamba abashikire atankomanzi mugire ibihe vyiza musozera indwi neza mugiraho muba mwubahwe.
Zambira Samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze inundu.